Unis, ni Sud America. Isuti Amerika makiru nirumu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Isuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri address radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa@akaburungu.com wa manya ukiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ubuzima bya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraraditswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'abarundi n'abasirikare babo ibintu byagenze gute inyuma yaho nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye umushinga ntareze noni cyanze umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yarabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1961 agenywe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1963 tarambiranye ndabaramukije mutumire
amahoro neza Fidel
duhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko ubundi bwamye ufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe nicyo zakora
zari zitunganijwe neza kuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza yarafise ingabo ziwe ariko n'abaganwa bari bafise ingabo zabo bikavuga ko icyo gihe uburundi bwari butunzwe neza ku mbibe n'imbere mu gihugu zicunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo ingabo rero zuzuye ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Burundi buratewe wese ntawasigara nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe icumu aho uri ku rugendo uri kurarima uragiye uryamye umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi Burundi ingabo zabwo zari abarundi bose babagabo bakwisha ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru Burundi bwari bwifashe mu vyerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni
radio ijwi rya Amerika i Washington DC reka turabandanye ikiganiro cyacu mu kanya gato
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040 9,470 10,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye ko mwitabira ibiganiro byacu.
Banyanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya short waves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi ko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turi ko n'umutumire wacu Zeno Nicyayenzi ariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za Cami. Nashaka kubabaza bazitora gute mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho ciwe bamana nta warinda kubatora kuba ari kukundi kundi inzambi ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware cyangwa ivuganwa cyangwa ibwami.
Ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe
icumu icumu cyane cyane nicyo cyari kirwanisho cy'ibanze kurya babahakara Chinikov ni cyangwa ifar niko ifare yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha.
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi umuheto ivyo vyari ngombwa n'inkinzo nivyo bintu nivyo birwanisho ruho nyanganda bari bafise icyo gihe kandi vyarafashije u Burundi gushika.
Yego reka tuze ku mirongo ya telefone dusize Jerome natwumva.
Ati ubukona yobone nabwo bikimeze nka cehera hari ubyo usanga bakeje n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Nshaka kuvuga nk'ibintu n'iby'imigambo n'iby'ishingira ngo mwabande Burundi ko n'umeze barahinduka.
Twaka turavuga ingene igisirikare cyari kimeze ingabo zari zimeze ku ntwaro za Cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakoronije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibombe babita abaskari ni naho havuye igisirikari nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. Abaskari rero nibo baje bazanywe n'abadagi nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura u Burundi n'u Rwanda haza Ababiligi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi Abanyekongo babise ba Mususu.
Yego
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva ababiligi bashikira Burundi n'u Rwanda gushika bagende.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu gihumbi kimwe n'amajana 916 batsinzwe.
Hacha haza ababiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva 16 gushika 62.
Kuvyerekeye ico gisirikare cyariho c'abadagi kugeneye cyari gitunganijwe ababiligi baje bagitunganije mu buryo butandukanye.
Kanye mu byukuri kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda mu byukuri ariko badagi batanguye ariko babirige bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda.
Reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal watwumva.
Yego ndabumva.
Aho uri irindi zina?
Yego ndiko ndabumva. Aho ndi gusandi mu Burundi aziko tutabumva neza.
Yego, mufite ikibazo cy'imvira?
Yego, mfite ikibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi baba baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye hama niba baragwanye nabo bicanye naya traite de Kiganda umwezi kisaba bamuca amande abamuciye amande bivuye mu mwumvikano cyane bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe nize nagomba
kubaza
imbere y'uko mu icama mbanze numva inyishu kuko mu Burundi ntitumva.
Reka mutumire abishure mumwishure.
Ikibazo ni cyiza. Urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari izina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu gihumbi 1896 gushika igihumbi 1903 itariki 6 ukwezi kwa gatandatu ikiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi. Intambara y'imyaka indwi hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi. Mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wa Ndiruhwama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'i Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya reka turaganjwe kwishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amasezerano y'ikiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka 424 niho byavuye si uko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mpitemwo ko Uburundi bwanjye butayogera bwose nemere arasinya Kiganda ko yemeye ko ababiligi abadagi bashikira igihugu kwa abapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka 224 kila mahoro.
Murakoze. Dufite kandi Aaron ku murongo wa telefone. Aaron uratwumva?
Ndabumva.
Yego, watubwira irindi zina naho hamagaye tubeye?
Duhayimana Aaron, ubwo ngo ndi mu gihugu cya Uganda.
Yego, ufite ikibazo ku mutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ufite icyumviro ni kibazo.
Yego.
Yego, bwa mbere bwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyine yaragize igikorwa gikomeye kubera kurwanya imyaka nk'iyo yose. Igikorwa gikomeye rwose. Ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu benshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami uno munsi hoba hariho itandukaniro.
Murakoze. Reka abishure mu mwishure
ni ntumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu ni ntumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki n'irongora byose ari gisirikare ari terambere ari teranyuma byose biva kuri politiki. Icyo gihe umwami mwezi yari Sebarundi mwezi naho yari umutare umusa avuka yavutse kuri ntare ariko umusi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba mwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashi yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagacanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza ivyubu nibindi urabonaho biteye
Deka duvise kandi ari Remo aradutaye akamo Remo uratwumva ku telefone
Ndabumva
Irindi zina ahamagaye uri
Ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku Gisozi
Ufise ikibazo ufise icyimbiro
Nagamba za mutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigeranya n'ubu ngubu n'abahe bari bafite agaciro kugeranyije na bubu ngubu
Murakoze sana wari yabiseguye ariko ngira nti mwari hafi reka abasubiriremo Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bishurwa n'abacuzi biwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho ku gucura ivyuma babukura mu butare buvuye mu ivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nkari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nizo byahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Burundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yari akomeye iramahoro
murakoze tufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana uratwumva
ego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa icyubiriro
meze na zeza ndi mu Cibitoki muri komini Buganda zone ndabo
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ikibazo icyumviro
ni cyumviro jewe ndimo ndaraba n'ihweza ndimo ndaraba itwari y'ibyacu ya kera ingene Burundi bwari bitanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yarasasagaye mugani iyo hamaze turimo turasoma ibitabo canke turimo turama itwari tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kugwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabariya abandi nabariya anye ntihacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwe ico twosaba yuko abarundi kujya nyene byari biri hambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyene ata munyamahanga canke uwundi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu cy'u Burundi twebwe iby'igihugu cy'u Burundi turabyitunganiriza aca wundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiye kuko kare aho umuntu ageze hose yaba arimo aragenda ku rugendo yaca indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugana ubuhunye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngeze ngaho murakoze
cyane John na nawe nyene ari ku murongo wa telefone John uratwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyimbiro
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
na mahoro cyane gose Icambere cambere cyo cyongomba kubanza gushimirijwe cy'America kutuzanira abantu binaranibonye bakera batubwira ibintu bya kera ingene byagenze mu bisanzwe nkabo nibo tuba dukeneye nka twege twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye akahise ingene biba byabo byifashe n'icatumye kuba tukiriho n'abadutangura ibyo baciyemo ibyo ni ibintu byiza cyane rwose. Hanyuma ikindi kigira kabiri abo babiriki n'abadake baje baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira mbega none n'uno munsi nk'abancumva yuko ababiriki n'abadake bakiturondera byoba bipfa kuki waba bakirondera yiki ko twamaze kwikukira uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera ati byinshi nashaka atucishirize ku mayanga icyo baba bakiturondera ko murakoze
mumwishure
icyo baturondera ko nico baturondera ko n'imbere nico cyari nabazanye baturondera ko akaryoshye baturondera ko ico dutunze ko twokibashorera tukakibashorera ku mafaranga make cyane bakunguka inshuro zingahe 10 ndetse n'ibirenga cyo cyari cyarabazanye n'imbere nicyo bari bakeneye nicyo gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afurika yose cyo cyari cyabazanye ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo icyo gucacu bagisambure byavuye ku butwari bw'abami bacu n'abarundi babiri umwami Sebarundi arongoye abarundi bamwemera bamwibonamwo bazi kwarise kandi adacagura umwami ntiyarazi umuhutu nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe umwami ntiyarazi umuhutu ntiyarazi umututsi ntiyarazi umutwa ndetse ntiyarazi n'umugano yarazi umurundi yari Sebarundi ntiyari Sebaganwa ntiyari Sebatutsi ntiyari Segahutu ntiyari Segatwa oya Sebarundi Sebarundi gusa. Ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni ka karyoshye icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera yakariye ndigata natwe rero tubizi tubona twumva twange kandi twange neza kujya kwa gasore ya vyanse ndaza kubakira ku mayangene ingene yasiza aturanze ngene twirwanira ngene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze n'uguhogora neza kurya yabigenjeje ndabibabwira hanyuma
yego ariko muravuga ingabo zari mu Burundi ingene zagwanira gukingira imbibi z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu mwe muzi ayo mateka kuri icyo gihe Burundi uko bumeze ubu imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'icyo gihe hari aho batwaye ibindi bice n'ibyo batakaje mu bivuga muri make
Burundi abami bacu cyane cyane ntare rugamba yategetse Burundi imbere ya mwezi yari yatwaguriye yemwe eheraba Burundi ko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu jabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho ntare rugamba yabyariye uhavuye atera Burundi umuhungu wiwe agatera mwene wabo mwezi niwe niho yamubyariye ibushi ku mukenyezi w'umushikazi Kirima urumva rero Burundi bwari bwagutse cyane mu 1924 niho rero ababirigi n'abongereza bumvikana abongereza bati mwababirigi mwebwe nimutureke twubake indaraye iva Kairo igaca mu buseruko bw'i Burundi gato ikagenda gushika muri Cap muri Afrika y'Epfo muduhe aho hantu natwe tubahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma muze mu gukoreshe neza natwe tuzohungukira na natwe tubungukire turahabahaye ariko ntituhabahaye rwose turabatije ariko baradutije ariko twe turabegurira ubugufi buragenda zari ibi ikari gihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na mirongo itanu na zibiri abantu bazibamwo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'ibihumbi mirongo itatu ni hafi komine nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo ibiri n'icyenda na kane
niho Uburundi bwahebera Abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
iyo twayitakaje gute kwa mwavuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene ka
nicyo gihe
nyene
naho kubyerekeye bushi hasubiye muri Kongo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinza karimbi hagati ya Kongo imbirigi na Rwanda Burundi mu gihe bashinza karimbe bati mwababirigi mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe Burundi no mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze no kubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abandi
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi n'umwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababiriki n'ibisongerezi byabo kuva kuri ajuda gushika kuri general bari ababiriki ariko hagati ya ajuda n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye Uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugire igihugu kimwe Kongo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamo nta munyarwanda ajamo bo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababiriki gusa
aho byahagumye gushika ryari gushika
gushika byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo ba mususu gushika itariki cyenda ukwezi kw'indwi mirongo itandatu niho inteko z'ababirigi zivuye mu Bubiligi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca zihumwoho abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi itatu icyenda cumi na cumi na rimwe ukwezi kw'indwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajyana babashyira harya mu Gatumba bati genda abari mu Rwanda babashyira harya Igisenyi bati muragapfa mutabyaye bati genda ntibaravye inyuma baciye bagenda ababirigi baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo bakamina mwumva
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraraje twe buri munsi saa kumi.
hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komiseri ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 1961 iyo ngingo yafashwe gute bifatiye gute
urumva muri 1960 niho u Burundi bwatangura kugira icyiyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo uko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibundu ngo agasubira ayuzuze bati harageze ko turondera ingabo z'u Burundi ariko zikora ku buryo bwa none ntibakoresha icumu gusa bakoresha noneho ibunduke nuko niko byatanguye ababirigi rero baratangura muri 1960 bati twaracererewe nta kuri tukibigira reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazoje tuzoba twamaze kugenda bari babonye ko hagetse ndetse ko twacerere ko nabo bacererewe bakireka rero aho twacerewe tuharihe kwiruka niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwaza ngabo niho hatangura batangura kurungika Micombero Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu mu Rwanda barungika bandi batatu nyene harimo Juvenal Habyarimana harimo nabandi batutsi ngira ngo babiri batandatu bagenda mu ishure y'intwaza ngabo mu Bubiligi ariko byari birebire buno nyene batangura kurondera intwaza ngabo zizotangura gukora atamashure maremare zigiyemwo niho rero batangura kurondera abambere na mbere barya barusiga barya banda bemeye nabandi
yego reka turabibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Ndayisenga Ndayisenga uratwumva
yego ndagomba cyane
urihe irindi zina
ni Ndayisenga Vianne
urihe
ndi ngangu cy'ubura
yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro
ni ikibazo ufite
yego
turabona yuko Burundi bwo hambere bwitwagwa mfami turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubundi Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi bugafite abasoda ubwabo ukwabwo nyene ubwo nyene bugendura bukongera bukabategeka ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko tukumva ngo hari abari mu ishyamba tukumva ngo hari ibiki n'ibiki tukumva ngo haratogwa ibitriga tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina kazi na muntu tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye butatwagwa n'abanyamahanga rero nashaka kubaza uwo mutumire ikibazo gituma Uburundi bwahinduye muri demokarasi hanyuma bwa ibyabwo ariko ibintu nk'ibyo nke twoma tukumva mbere ku bwinshi gusumba aho twumva intwaro ya cami tugasanga mbere twebwe nyine abarundi tugasa ubwacu nyine ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yonyine kumara uko ikuntu igihugu cyoba carikukiye gifite abasoda bacu nyene ariko tukama dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho catwagwa n'abami canke catwagwa n'abakoroni akabazo kanje karako
murakoze reka bishure
ituvuze nyakugira amahoro nibyo umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose twarasubiye inyuma sinzi ngize twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere yuko intwaro ya cami ijaho ni ukuvuga mu kinjana cya 15 1404 imbere yaho kure niyo twarasubiye inyuma mu byerekeye iki kandi aricyo gikuru mu byerekeye ubumwe mu byerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu umukuru w'igipolisi umushingantahe ingene twumva ubutegetsi caricyo umutegetsi atabaye se Barundi agize ati jewe ndu muhutu cyangwa ndu mutusi cyangwa ndu mutwa biba byononekaye byose ibikurikira byose birononekaye igisirikare cyo kitakikurikira bamwe bati jewe meze nkawe abandi bati jewe simeze nkawe abandi bati jewe suwi wacu biba byononekaye byose demokrasi uvuze siniyumvira kwishoboka atabumwe muri icyo gihugu buriho atamutekano uriho atamuntu wa politika agira ati jewe ndi Sebarundi niho byava ku ndwaro ya cyami nicyo gikura abami batuzaniye umutegetsi aba Sebarundi umwami ntagira umuryango umwami ntagira ubwoko umwami ni Sebarundi gusa wewe uri umutegetsi uri wahirya y'ejo uri uwubu uri uzovuka ejo utari Sebarundi shaka wisigireho shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose ntacyo uzoshikako nta n'iterambere nta mutekano nta kintu na kimwe kizoshoboka niko rero nyongorane dufise demokarasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro
murakoze dufise rukundo uratwumva
ego ndabumva
irindi zina uri
ndi muri Ayitaho
yego ufise ikibazo icyimbiro shikiriza
ya ndafise ikibazo
yego
ya ikibazo cya mbere nagomba kumenya kuko uyu musaza numba ari umuntu azi akahise none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo kuko turaje Tanzania umutanzania ubwoko bwariko bwose bibonamwo nk'umutanzania kandi ugasanga ntaco bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda niho honyine usanga ubwoko bwagumye bumarana none nabami bayikoze uko cyangwe nabo babiri ginyene babikoze uko icyo nicyo kibazo cyane
murakoze mu mwishure
ndamukengurukiye rwose kuri icyo kibazo nkora mutima cyane cyane mu byerekeye ubumwe n'u Rwanda raba ngene byatugendeye kuva ababiligi binjira mu Burundi gushika muri 57 hari amahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano jewe naragiye Kongo kwiga n'undi musore muri 53 kuva iwacu gushika i Kongo namaze iminsi 32 mu nzira ariko hose barampa indaro barangaburira bafata nk'umwana wabo i Kongo batanzi nari mu mahoro atagira uko angana ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi ari Kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisamburiye ko nk'impene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga kaje katuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ntimusa mwebwe ntimureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abatare n'abeze bapfuye iki abahutu n'abatutsi mubona bapfike sabakene basa sabagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabibibagiza bati umwansi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga raba Burundi ubu bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba byose ariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero kabazosiga igihugu cera amacakubiri umuntu azogira ati jewe ngomba guhornya abatutsi bate akira amadora ngomba guhornya abahutu njagira amahoro
murakoze
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Habimgisha na wenye nara twakuye Habimgisha irindi zina
Nijedewo.
Uri he?
Ndi mu Burundi Ngozi kumwumba.
Ego ikibazo icyumviro.
Baje bagushimira kabisa. Iyo iyo mugabo cyo kigada za bacha twashimye cyane twashatunezereje. Eh gusa kandi bise kindi kibazo twashaka kuzikiriza twe dusanzwe dufise.
Yego mubaze.
Ni kibazo kandi bise twebwe abantu babashomeri bari no mu Burundi bamwe bamwe. Bo twarakoze gusa abantu batumye udufaranga twacu gusa sinzi. Twashaka mbese dutumire ko Dr. Minise yanze ngira isha tuvugane twe agirira amatubwiye.
Nibaza icyo kibazo kiri hanze y'ibyo turiko turavuga. Icyo ni kibazo ubariza ngaho uciye kubategetsi babegeye. Turabashimiye ko mwaduteye akamo. Yego murakoze.
Nami murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare cyo bacashinzwe mu Burundi cyane cyane igisirikare gikoresha ibirwanisho bikira umuriro. Tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka w'1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi mwakoranye gute n'ababirigi mu gushyiraho izo ntego.
Mu gushyiraho izo ntego murabe rero ingene ibintu byari bimeze. Urabona Rwagasore yatsinze. Yatsinze kandi insinzi ya yindi itarashikwa ko kandi insinzi ko izoshikwa ko n'umunsi n'umwe 91%. 91% amajwi ya Rwagasore wenyine arongoye abadasigana. Ni ukuvuga intebe kuri 64 zari mu nama nshingamateka y'icyo gihe 91%. Atsinze bati ntibishoboka ko dutsinda turagutsindaho. Maze baca kuri bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi sinabatusi abaganwa indabyo ingoma nizo zamugandaguye. Maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavandure n'ababirigi rwose oya Rwagasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi 61 ukwezi itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje. Nicyo twakurikije kandi dufise akangonongono. Ariko icyo gihe nta kundi zari kugenda. Nta n'umwe yari yigeze ajya mu Gisota. Nta n'umwe naje nari ndabarongoye. Nta n'umunsi n'umwe nigeze ngira nti jyewe ndazi bunduka ingene barasa. Nuko biva aho ni ukuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye. Babigize kubera icyo kandi tubigira neza. Jewe ndibuka ko nabwiye guserukira Ububiligi Enikio namubwira ndi duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare abadufasha gukigisha ariko umusirikare w'Umubiligi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka si wewe. Urabyemeye? Ati ndabyemeye. Gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana kandi twarakoranye kandi twakoranye neza.
Subire tugaruke ku mirongo ya telefone dufite. Simeon uratumva?
Ego ndabumva.
Irindi zina huri?
Ndikumana nkaba ndi Bujumbura.
Ego ufite ikibazo ku mutumire cyangwa icyumvi?
Ego nagira mbaze ukuntu ingabo z'abakoroni zamaze kuva mu Burundi ukuntu ingabo z'igihugu zageze zabyitwaramwo. Ego ikibazo narinzitse ni icyo ugereranije ningabo z'umwami cyangwa byagiraje
murakoze abishure
ubutasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga niko budasa bwa mbere ubudasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi gucura ariko muri 63 twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi izo twakoze ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka 40 hari abanyekongo n'abasikari b'abadagi baje kubarwanira bari baribagiye kubakangura naragiye mu mashure yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka ya nyuma mu maseminari mu makoleji no mu nderabigisha nyabura tabaranya ni muze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi ntibabyumva n'ingoga na n'ingoga ariko benshi baraje nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami bari abarundi bose barwana bari bafise amacumu n'imiheto ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bicira umuriro nibwo budasa
yego
ariko cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma
yego
gira amahoro
murakoze
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Bitanga imana twakuye na wenyine aho uri ubaze ikibazo n'icyumviro ufise ubushikirije
aho ndi igitega
yego
ikibazo nari mfise mu kijyanye no kuntu ingabo zakurikira umwami baba baragihinduye hana bakazirangiza kandi umwami yakari baga ku ngoma
mumwishure
sinumvise neza
musubira mukabaza icyo kibazo
yego ikibazo nari mfise yari ntumbero yo kumenya ukuntu umwami uramwatse ingabo zimugendanira hamba bakamenyeraniza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma
muriko muvuga uwuhe muwuhe mwami
umwami bakamenyeraniza ingabo
hari umwami kana kamwe wari mushaka kuvuga cyane ni muri rusange
navuze muri rusange
yego
niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambusi yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga nicyo ushaka kuvuga niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami ntakira umwami w'ukuri umwami wacu ni wagaba umwami w'abami b'abarundi umurundi umwami w'u Burundi akira umwami mu byukuri yujuje siwe jejwe te umutekano w'u Burundi n'u Rwanda siwe jejwe akaraye nakiriwe mu Burundi twebwe maze rero kugira ngo dutekane dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga
muri make inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa byagenze gute muri make
byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo w'ukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi ikirimba barayagije ikirimba niko babivuga kera umbye kuyaza ikirimba nibyo bagize muri 1965 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopoldo Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya ku ibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yaciye ahunga
yabaye gute kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho tuyisasira abatusi bose tubamare bibe biheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo cyangwa icyumvishikiriza muri make cyane unyarutse
ego nagomba gushimira uwo mutumire nyakubahwa Zenu nicaye nzuka ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kubyabanzwe mu Burundi bari bahunze bindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura
icyo n'ikibazo nacyo cyiza cyane urabona mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na kane gushika mu kwezi kwa kabiri igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na gatanu bari mu nama i Berlin bati rero abo n'ibihugu by'ibihangange by'iburayi bati rero Afurika ku isi kigenga natwe turakennye turakennye inzahabu turakennye ibiti byo kubaza turakennye ibintu byinshi biri muri Afurika none twumvikane ntitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababirigi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania y'ubu yose bomeka ko n'u Burundi n'u Rwanda barondera iki barondera ayo mabuye y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afurika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ndabiriho bati rero aho byiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene byo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego reka tugeze ngaha umwanya uraturangiranye dushimire umutumire wacu umushinga ntahe zeno ni cyayenzi muhinga mpanduzagara mu kibazo byereke politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komisere rajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1961 yagenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta jejwe kwivuna abansi ku itariki imwe y'ukwezi kwindwi mu mwaka wa 1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 twako turavuga kwishingwa ingabo z'igihugu mu Burundi dushimire umwe mwese mwa shobaye kuduhamagara mugabaze ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye mugire ibihe byiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere
Yeah. Je me dis chaval, jamais.